Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kuganira ku buzima n'amagara y'abana bato bato bivuye ku makuru amwe amwe tumaze iminsi twumva ajyanye n'ihohoterwa bagirirwa mu kibano. Mu gice cya kabiri turihweza ingaruka ikiza cya coronavirus cyagize kuri bimwe mu bikorwa byo kwitaho amagara yabo byahora bikorwa namwe mu mashyirahamwe yihaye kwitaho indwara zimwe zimwe zikomakomeye nk'umutima ku bana bakiri bato mu Burundi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa kumi.
Reka duhere ku kibazo cy'amabi abana bakoregwa n'ibiko birakogwa mu kugwanya ayo mabi mu gihugu cy'u Burundi. Umutumire wacu ni Jacques Nshimirimana, komiseri ajejwe ibibazo by'abana mu gisata cy'igihugu kijejwe agateka kazi na muntu mu Burundi. Umushinga naye Nshimirimana yahoze ayoboye urunani rw'amashyirahamwe aharanira ineza y'abana mu Burundi FENADEB, akaba kandi asanzwe azwi cyane nk'umushingwamanza yaharaniye cyane ineza y'abana mu gihugu cy'u Burundi. Umushinga naye Nshimirimana tubanze kubashimira ku kanya mwamamufata mu kuganira natwe mu gushikiriza abatwumva ubuzima n'ibibazo by'abana mu gihugu cy'u Burundi. Amatwongereye tubaha ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi.
Murakoze cyane, ndabatengurukiye kandi naje ndashima cyane ingene mwitwararikana ntaryo ibibazo by'abana babaho mu Burundi no ku isi yose mu radio yanyu Rwadamerika.
Murakoze cyane. Reka rero duhere ku mabi akoregwa abana. Ayo mabi nayahe, anganate, umuntu iyo yamenya gute ko hari abantu bamwe bamwe babona ko ayo mabi rimwe rimwe usanga ari gukosora umwana niko bayita, ariko abandi bakayita uguhohotera umwana, ayo mabi nayahe?
Murakoze cyane. Amabi akoregwa abana ubundi asanzwe ari mu mice ine. Umuco wa mbere na mabi ajya dusanzwe tubonesha amaso, ayo mu gifaransa twita violence physique, hamwe umwana ahohoterwa bikaboneka, umwana akubitwa buyoka, umwana akoregwa mabi, umwana musanga yavunaguwe akavunagugwa n'abanyagahinga cyangwa rimwe na rimwe n'ababyeyi biwe baba bari bajejwe kumukingira. Uwo ni umugwi wa mbere w'amabi abana bakoregwa. Hanyuma umugwi wa kabiri ni umugwi w'amabi atuntuza umwana mu mutima, ivyo mu gifaransa twita violence psychologique, hamwe umwana atuntuzwa gutukwa n'umwigisha, kumubwira ko atacazovamwo, ababyeyi bakamutuka ko ataco azovamwo, mu kibano bakamubwira yuko kubera ko uko yavutse cyangwa uko asa uwo mwana ataco azokwimarira. Ibyo byose biri mu mugwi w'amabi akoregwa abana, muri uwo mugwi wa kabiri twita violence psychologique. Haracabaho umugwi wa gatatu w'amabi afatiye ku bitsina. Aya mabi rero akunda kwibonekeza cyane ku bana b'abigeme, haba mu mashuri cyangwa mu kibano, aho usanga bafatwa ku nguvu bakononega ubuzima bwabo bifatiye ku gitsina. Hagacabaho rero n'amabi yo mu mugwi wa kane, amabi mu gifaransa twita violence externe, niyo mabi aba arimwo bimwe by'intambara mu bihe bidasanzwe ibihugu bibamwo, aho abana bahunga bagatandukana n'ababyeyi babo, abana bakaja mu ibarabara abana bakaba impunzi ibyo byose biri mu migwi y'amabi akoregwa abana ariko rero imigwi ikunda kwibonekeza cyane n'uyu mugwi w'amabi afatiye ku byo tubonesha amaso de violence physique n'amabi afatiye ku gutuntuza abana de violence psychologique n'aya mabi afatiye ku byo gushurashuza abana umugwi wa kane mu gihugu cy'u Burundi twawubonye cyane mu bihe by'intambara igihugu cyaciyemo kuva 1993 abana bakoreshwa mu ntambara kongera tubona no mu 2015 kuko hari abana bakozwe ko cyane n'ibibazo igihugu cyaciyemo mu ntureka zo mu 2015 ariko iyi migwi yindi itatu yoyo tubibamwo ku munsi ku munsi buri munsi ibibazo biba bihari
murakoze cyane nkuko bivuze hari ibibazo biba ku munsi ku munsi ibyo bibazo by'abana biba ku munsi ku munsi ko bisa n'ivyibonekeza cyane muri iki gihe turabona ku masanamu ya internet ku mbuga ngurukana bumenyi abana bahohoterwa ni igice cyahindutse ko tumaze imisi tubibona kurusha uko twabibona mu minsi yahera
murakoze cyane benshi n'ikibazo bariko baribaza bati mbega kubera iki ibibazo by'abana bahohoterwa biriko biribonekeza cyane muri iyi minsi hari bamwe bibaza yuko kumbureho bari cyahindutse abantu bahinduye ingendo batagikunda abana babo cyangwa abantu bafashe ingendo nshyashya yo gukorera ikibi abana ariko nagira ndabamenyesha yuko ibi bibazo byamyeho ibibazo abana bahura nabyo byamye bihari icahindutse nuko ubu bisigaye bimenyekana kare byarabaho bikamenywa nabo mu kibano bakeyi bamwe mbere bakabifata nk'ibisanzwe ko umwana bamuturira kubera ko yiyononye ko abandi bakabifata nk'ibisanzwe ko umwana kubitwa na mukatse ariko uyu munsi cyahindutse nuko hari ibyo twahora dufata nk'ibisanzwe cyangwa abarundi benshi bafata nk'ibisanzwe mu mabi akoregwa abana uyu munsi batahuye yuko atari bisanzwe nicyo gituma mubona abantu baca bivuga bikamenyekana hanyuma ingingo zigafatwa ababikoze bagasigwa imbere y'intahe hanyuma bagahanwa hitunzwe amategeko y'igihugu ni nabake bari bazi yuko ariho n'amategeko ahasha bimwe biboneka umuntu aba yahohoteye umwana mu buryo bweruye ubu rero kubera ko ayo mategeko atanguye kumenyekana kubera ibikorwa by'amashyirahamwe atandukanye akora mu gisata cy'abana kubera ibikorwa by'imigwi y'igihugu itandukanye ikora mu gisata cy'akazi na muntu harimo n'uwo mugwi w'igihugu wigenga ujejwe atakazi na muntu kubera ibikorwa by'ubushikiranganji butandukanye n'abandi bakorera mu gisata cy'uburenganzira bw'abana byatumye abarundi benshi bamenya by'ukuri uburenganzira bw'abana uyu munsi rero turashobora kwemeza yuko turi ku ntambwe ishimishije umuntu ntashobora gukora ibyo yishakiye nawe yoba ku mwana yibyariye ngo akore ibyo yishakiye byo kumuhohotera akoresha y'amajambo yari akoreshwa kera ngo ndabikoreye uwo nabyaye namwe murabikorera biwanyu ibyo turiko turavavanura n'iyo ngendo kandi ni ibintu dukenguruka cyane tugamburukira abantu bahaguruka bagatabariza abana baba ariko barahohoterwa kuko bariko baranda serivisi ikomeye cyane igihugu cyose
none kuri ayo mategeko muvuze nyine kuba tayazi amwe amwe muri yo ni nk'ayahe
turafise amategeko atandukanye ahana kandi ahasha cyane abantu baba bakoreye ibyaha abana aha notanga nk'akarorero nko mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi ni naco gikomeye cyane mu bijanye n'izo guhana ibyaha bikoregwa abantu ni ingingo nka 13 zose kuva ku ngingo y'512 gushika ku ngingo y'525 y'igitabo mpanabyaha cy'u Burundi ni ingingo zerekana ibihano bitegekanijwe ku muntu wese aba yakoreye icaha umwana turafise itegeko ryo mu 2016 rijanye ni byo kugwanya amabi afatiye ku bitsina iryo tegeko rirahasha bimwe biboneka abantu babahoteye abana mu bijanye n'amabi afatiye ku gitsina turafise n'itegeko ryo mu 2014 rijanye no kugwanya urudandazwa rw'abantu n'iryo tegeko naryo rirahasha abantu baba bagirizwa kuba badandaje cyangwa bagerageje kudandaza abana muri bimwe twita traffic de personnes cyangwa human trafficking.
Ego none ku rwego rw'ubutungane aho hozo manza ziracamwe neza ziragenda neza ku rwego rw'ubutungane abantu ababyeyi cyangwa abakorewa mabi abo bana baratunganirwa mu buryo bubashimisha muri iki gihe.
Sinahava nishura ndi mu kibanza cyabo kumbure byari kuba byiza yaba mu kiganiro mwari mwiyumvire gutumira umwe mu babarashikiwe n'ibyo kugira ngo bivuge cyangwa byivugire mu kibanza cy'abandi baba baratunganirizwa kubera bakorewe ayo mabi. Ariko mu byo tubona aho tugeze amaso turavye ingene ubutungane buriko burifata muri iki kibazo cy'amabi akoregwa abana n'ivyiteka cyane n'ivyo gukenguruka kuko sibihishwa muhora muvyumva muri abamenyesha makuru imanza zose zijanye n'abahohoteye abana zica zicibwa ikibiriraho ni ukuvuga n'izamanza zitamara iminsi irenga ibiri cyangwa itatu uwakoze ico caha agaca ajanwa imbere y'intahe agakubitwa inkoni mu gahanga intahe mu gahanga amaze gucirwa urubanza akaja gukora igihano aba yaciriwe. Ibyo rero ni bimwe mu byerekana yuko ubutungane bw'u Burundi bufite iyo sensibilite ku bibazo by'abantu bahohotera abana.
Ego kuri cyo nyene turaherutse kumva amabi atari make yakorewe abana ni nayo mpamvu twiyumviriye kutunganya kino kiganiro. Ahariho umwana mu minsi yahera twabonye ku mbuga ngurukana bumenyi ariko arakubitwa na mukase igurubanza gwe rwagenze gute muri make kubatabimenye utubwira muri make icyo kibazo cyagenze gute uwo mwana byagenze gute.
Uyu mwana ni kibazo cyabaye igenekerezo rya kane munyonyo mu mwango imwaka nyine turimo ahantu yitwa kuwinterekwa ni ngaha mu gisagara cya Bujumbura. N'umukenyezi yahohoteye umwana w'umugabo wiwe kuvuga umwana atibarutse atabyaye hanyuma umukenyezi mu bana yategerezwa gukurikirana n'uwo yari ahasanze yarimwo yategerezwa kumurera nk'uko arera abandi bana biwe nawe yajazanye muri urwo rugo. Ariko rero ku igenekerezo rya kane munyonyo abantu baratabaje babonye umwana ariko arahohoterwa bikabije hanyuma inzego z'igipolisi inzego z'ubutungane zirahaguruka uwo muntu arahagarikwa aracirirwa urubanza ubari mu minwa y'ubutungane aho ariko arashyira mu ngiro umunyororo yaciriwe kubera icyo cyaha yakoze. Hanyuma umwana ameze neza umwana yarasubiye mu bandi kandi tubikurikiranira hagufi cyane nk'umugwi w'igihugu igenga udajwate akazi na muntu.
Twibutse ko uwo mwana ariko arahohoterwa yariko arakubitwa inkoni yari afise imyaka itandatu. Hari kandi n'iyindi nkuru y'uwundi mwana nawe nyine yahohotewe mu ntara ya Rumonge muri uyu mwaka nyene mu minsi yahera nayo nyene yari inkuru ibabaje cyane. Ihoho yari umwana w'imyaka ibiri nayo nyene iyo nkuru mwarayikurikiranye byagenze gute muri icyo gihe umwana yahohotewe mu buhe buryo byagenze gute?
Hari ku igenekerezo rya mbere z'uku kwezi turimo ku 12 aho ku mutumba wa Kanyenkoko muri komine n'intara ya Rumonge umugabo babita ku izina rya Abdara yahohotera umwana wiwe mugabo yabyaye hanze hanyuma uwo mwana yari yazaniwe n'uwo mukenyezi yamubyaye ko aca musiga muri urwo rugo kugira ngo amwikure cyangwa amushikirize se yamubyaye kumbureho bahari ibibazo by'ukudafashanya kumurera. Niko rero guca uwo mugabo bishavu kumbureho batewe n'uwo mukenyezi yabyaye uwo mwana yaciye agomba kurishira kuri uwo mwana w'imyaka 2 n'amezi 4 hanyuma naho nyene hacarabaho abantu batabaza amafoto aracanacana ko ku mbuga ngurukana bumenyi gutyo twese turabimenya maze turashobora gutabariza uwo mwana. N'uwo mugabo yaramaze gucirirwa urubanza n'ubutungane bw'u Burundi ubu akaba ari mu munyororo kubera ico caha yagirizwa cyo guhohotera umwana bimwe bikabije.
Nkuko mwari mwabivuze birumvikana yuko n'umubyeyi yivyariye umwana nawe nyene yadafise uburenganzira bwo kumuhohotera ngo nuko yamubyaye. Izo nkuru zose ni inkuru zibabaje n'abana bato cyane, umwana w'imyaka 2, umwana w'imyaka 6 bakoregwa mabi kandi bari mu rugero bari basanzwe bo kwakirira urukundo kubabibarutse. Hari mu kibano rero nkuko mwabivuze abantu batihanganira ayo mabi ariko arakogwa. Mu minsi yahera twarumvise yuko CNDH yahaye umudari umwe mu bantu batihanganiye ayo mabi, yafasha amasanamu arafata amasanamu ayashyira habona kugira ngo ikibazo cy'uwo mwana w'imyaka 6 kimenyekane ashobore gutabagwa. Tugire muri make iyo mudari mwatanze ni impamvu mwawutanze, mwawuhaye nde muri make?
Murakoze cyane. Mu mugwi w'igihugu CNDH twaragiye hamwe abakomiseri bagize uwo mugwi turaraba ibimaze iminsi biba mu gihugu cyane mu gisata cy'agateka k'abana, amadusanga by'ukuri birakwiriye ko habaho ikintu cyo gutera intege abantu bitanga rimwe na rimwe bakemera kuritswa ubuzima bwabo kugira ngo batabarize abana baba bari mu bihe bidasanzwe. Nico gituma ku igerekezo rya 20 munyonyo mwabonye twatanze umudari ubwa mbere, umudari witirirwa umugenzi w'abana, umukunzi w'abana uzokwa mutangwa buri mwaka. Igenekezo rya 20 munyonyo biba bihuriranye n'umunsi mpuzamakungu hariwe uburenganzira bw'abana. Uwo mudari ugahabwa umuntu aba yaritanze bimwe bidasanzwe mbere aba yaranasize ubuzima bwiwe mu bibazo cyangwa icyo twakwita kurisika ubuzima bwiwe mu ntumbero yo gutabariza abana. Rero muri uyu mwaka uwo mudari wahawe umwigeme Kumbure, tutavuga amazina yiwe kubera ko ni umwana agifite imyaka 16 kandi kubera ko yaronse umudari yakoze ikintu bamwe bakenguruka mbere benshi bakenguruka mbwa hariho abatagikenguruka, kuvuga amazina yiwe bica bituma Kumbura ajya mu mutekano muke. Mugabo abenshi baramenye ko ari uwatabarije ujya mwana yahohotewe mu gisagara cya Bujumbura kuw'interekwa. Rero uwo mwigeme w'imyaka 16 yarakengurukiwe cyane ku mugaragaro n'umugwi w'igihugu kubera ko yerekanye ubutwari budasanzwe mu gutabariza ujya mwana ariko arahohoterwa. Uwo mwigeme nta telefone yari asanzwe atunze yiwe muri izi zigezweho zifata amasanamu. Mugabo yarafashe ingingo yo gukoresha telefone ya Inabuja atanu uruhusha yamusabye, arafata amasanamu kugira ngo aze kwereka Inabuja na Sebuja ibara ryabaye ingene umwana yahohotewe. Gutyo bibona kumenyekana, igihugu cyose kirabimenya, hanyuma umwana aratabagwa. Amazu wabikoze nawe asigwa imbere y'ubutungane umucira urubanza akwiriye.
Ni kiwe ni gikogwa gikwiye gushimirwa cyane kandi ndumva ko ari ikintu cyiza yakoze kandi yatewe intege n'ishyirahamwe ry'igihugu kubona yarashoboye gushigikirwa mu byo yakoze mu gukingira ubuzima bw'abana. None ngo mu kibano ko bamwe bamwe ngo twabivuze imbere bashobora kuba bataza amategeko cyangwa bayarenga ko bayazi, ni igiki cyokogwa cyangwa hari igisanzwe kiko kirakogwa mu kwigisha abantu mu kibano yuko aya mabi adakwiye gukogwa, aya mabi afise ingaruka mbi mu bijyanye n'ubutungane, mu bijyanye n'ubuzima bw'abana, ababyeyi no mu kibano barigishwa?
Murakoze cyane. Bo mu gihugu iwacu tumaze imyaka myinshi cyane kandi n'indi tuzoyimara twigishanya. Ntawumenya byose, hari ibyo umuntu aba akeneye kumenya, hari ibyo asanzwe azi nabo bakeneye kwigisha abandi. Ariko muri iki gisata cy'abana twaratahuye yuko abantu bahohotera abana akenshi si ukubera ko bataba bazi yuko abana bafite ubwo burenganzira bwo kudahohoterwa. Kenshi barabikora kubera baba babona yuko bashobora kwigwanira ibibazo bafitaniye n'abo babana mu ngo bakabita ku bana, ibibazo bafitaniye mu kibano abasanzwe bafitaniye imanza z'amatongo bakihorera ku bana. Turabona yuko by'ukuri umwana afatwa nk'igikinisho mu njyane ziba zisanzwe ziri mu kibano cyangwa mu miryango itandukanye. Nico gituma mubiravye ubu inzego z'igihugu zafashe iyindi ntumbero yo gukebura abantu biciye mu guhana ababikoze, kuko kare novuga ko harimo tolerance iri ku rwego rwo hejuru. Ni gake mwaba mwarumvise umuntu ashobora gufungwa kubera ko yakubise umwana wiwe, kuko ibyo gukubita umwana mu mico y'ikirundi umengo ntibisanzwe. Ariko kandi mu burenganzira bw'abana hariho itandukano hagati y'uguhana umwana umuhanura no guhana umwihanikiriza umukubita nk'inzoka. Hari itandukano rinini cyane hagati y'uguhanura no guhohotera. Rero guhohotera kiba ari icyaha, kandi turabona yuko nyene biriko birahinduka mu bantu, kuko abarundi dusanzwe dufite n'umuco wo gutinya ibihano cyane, gutinya amategeko, gutinya ibihano. Nico gituma ingendo nshasha y'ubutungane bw'uko buca buhana umuntu wese aba ashizwe ahabona yagirizwa mabi yagahomera bunwa ku bana, bica bituma abandi barundi benshi babona yuko bishoboka umuntu ko ashobora gufungwa kubera ko yahohoteye umwana we yibyari. Hanyuma ikindi naco bijanye n'inyigisho biciye mu maseminari ni igikorwa gitwara uburyo bwinshi cyane, ariko kandi twasanze atari ko bica bihindura imitima y'abantu. Hari abantu badahindurwa najya maseminari na zijya nyigisho zitunganywa mu maseminari, mugabo bahindurwa n'ibihano. Abo nabo ni byiza yuko bavuga uti umuti urakwiriye, mugabo kandi inyigisho zikabandanya, ariko hakabaho n'ibihano kubaba barenze umurongo utukura mu bijanye no guhohotera uburenganzira bw'abana. Ubu rero ibyo bibiri bikoranye bizotuma abarundi bavavanura n'iyo ngeso yo guhohotera abana, kuko biza kurema mu bana inzigo, umutima mubi uwo mwana akawukurana, nawe akiyumvira ati nanze ninakura nzobikora kumwe babingirira, gutyo tukama mu njyane zidahera, kubera ko abana bakurana ibikomere batewe na twebwe tuba dukunze twari tugejejwe kubakingira uyu munsi. Ariko twizera yuko tubandanije muri iyi ntumbero yo guhimiriza, mugabo kandi tunahana abarenze cyangwa abahoteye abana, bizotuma amaba akorerwa abana agabanuka mbere binashobotse agahera burundu mu gihugu cy'u Burundi.
Mwavuze ku bijyanye gukubita abana, hariho abakubita bagakubita nyine bunyamaswa, ariko kandi turazi yuko mu mashuri ya leta n'ayahandi mu gihugu cy'u Burundi akubita abana. Nk'ishyirahamwe CNDH, ikibazo cyo gukubita abana mu mashuri gisa kenshi n'igisanzwe mu kivuga kwiki?
Murakoze cyane. Ikibazo cyo gukubita abana cyangwa gukoresha inkoni mu guhanura abana mu mashuri mu mugwi CNDH, icyo kibazo ntitugifata nk'ikibazo gisanzwe, kuko leta y'u Burundi yaramaze gufata intumbero ku kibazo cyo gukoresha inkoni mu guhanura abana cyane cyane mu mashuri biciye mu bushikiranganji bw'indero. Harafashwe ingingo yuko bibujijwe, yuko kizira kikaziririzwa gukoresha inkoni mu bijyanye n'ibihano abana bashobora guhabwa bari ku ishuri. Rero ni ukuvuga mu mugwi CNDH tuba tuhari kugira ngo turabe yuko uburenganzira igihugu kiba cyemera ku Barundi n'abanyamahanga baba mu Burundi bwubahirijwe. Rero kubera ko abana baba bafite ubwo burenganzira bwo kudahanurwa hakoreshejwe inkoni, uburenganzira bwo kudakubitwa, turaheza tukaraba yuko bwubahirijwe. Hariho amasura mwamwe usanga hariho abakiri kumbure inyuma baba bataratangura gushyira mu ngiro iryo tegeko rya leta y'u Burundi, mugabo kandi iyo bibaye turabimenyeshwa, natwe tukabimenyesha inzego zibijejwe, bagaheza bagakebura abo bigisha mbere iyo bishyitse akagiraho akagira nk'abirengagiza cyangwa abagamika izosi, baraheza bagakosorwa biciye mu mategeko abagenga umwuga wo kwigisha. Rero icyo ni igikorwa dukurikirana ku munsi ku munsi, ari nacyo gituma n'iyo byabaye turi mu ba mbere batabaza kugira ngo abana bareke kuhohoterwa muri ubwo buryo bwo guhanurwa hakoreshejwe inkoni, kuko byagaragajwe yuko inkoni na rimwe ituma n'umwana mbere acika ikigaba gusumba uko yarani, cyangwa handi naho bikamutuma aheba n'ishuri mu gihe leta iba iri kwikora ibishoboka byose kugira ngo abana barinze bashika mu ishuri bagumamwo bakarangiza amashuri murumva haje ukoresha inkoni iza kwirukana abana ntibabandanye amashuri abariko yonona ya migambi ntankyangiro leta barihaye yuko abana bose binjiye mu ishuri bategereza kurigumamwo gushika barangije amashuri ya
aho ni ku rwego rw'inyigisho ku rwego rw'indero ku ishure tuvuge gato ku bijanye n'umuco kama w'igihugu cy'u Burundi gukubita umwana biri mu bisigurwa nko gukosora umwana nyako hagati mu gihugu hoho none ko na amabi nayo nyene aca abandanya gukogwa muri iyo nzira hoho byifashe gute hagati mu gihugu CNDH kuri ico kibazo igikurikirana gute
murakoze cyane iki kibazo ndacishura nkoresheje ngira ngo inkofero zibiri ubwa mbere ndacishura nk'umubyeyi afite abana bashobora gukosha rimwe na rimwe bigakenerwa yuko umuntu yereka umwana ko icyo yakoze atari cyiza ugasanga urakoresheje akanywafi guhana umwana mu ntumbero yo kumuhanura kugira ngo abone ikibi hanyuma ejo ntaza gisubire n'umuco w'ikirundi n'indero y'ikirundi kandi nta muntu yobideha kandi si no mu Burundi gusa ko umuco turawusangiye n'ibindi bihugu bitari bike cyane cyane muri Afurika ariko kandi guhohotera umwana cyangwa kurenza urugero cyangwa guhasha umwana kubera kuba umusumbye ingumvu n'umubyeyi wiwe uba ushobora kumuvunagura mbere rimwe na rimwe bamwe bakavuga ati ndakuvunagura amanongere ndakuvuze aho tuba twamaze kwinjira mu ihohoterwa umwana aba yahohoteye benshi rero birabagora kumenya ryari tuvuga ko umwana yahohotewe mu guhanwa hakoreshejwe inkoni ibyo twita châtiment corporel mu gifaransa ni no kumuhanura hakoreshejwe ya nkoni cyangwa hakoreshejwe urushi cyangwa ikindi kintu kiba kidashobora kubangamira amagara y'umwana nicyo gituma mu bijyanye n'imico haratari urugendo rurerure kuko guhana umwana mu mico y'ikirundi umenga umwana adahanywe acakura atambuka udino ariko kandi mu burenganzira bwabo barafise ubwo burenganzira bwo guhanurwa batarinze gutuntuzwa guhanurwa batarinze kuborezwa igufa guhanurwa batarinze kwangazwa guhanurwa batarinze gukoregwa ibirengeye imyaka yabo hariho rero ababyeyi urukundo rwaheranye kumbure bivanye n'ingene abo bana baba barabaronse ahandi nk'aba bana bavuka hanze hama bakaza kuregwa mu rugo uwo mwana ntaba afite urukundo rwinshi cyane cyo kimwe n'umwana aba yavutse hagati y'umugabo n'umugore muri urwo rugo nicyo gituma abajejwe abateka k'abana imigwi itandukanye amashyirahamwe atandukanye dusiruveya cyane dukorera kuri icyo gice cy'abana baba baba mu ngo mugabo kandi ababatunze batari babakeneye iba abana bavuka ku bana babigema ataba yari bwagere kwipfuza kwibaruka agatwara inda atipfuje ni ukuvuga atwaye inda atipfuje abyara umwana atipfuze sico kimwe n'uba amaze imyaka ibiri cyangwa umwaka avuga ati si Imana yompa nkaronka umwana baba batandukanye aba babyeyi babiri bose n'ababyeyi mugabo ntibaronse abana mu buryo bumwe ntibabaronse bose babipfuza rero abo o turaba hafi cyane kugira ngo abo bana ntibazire uko bavutse aho bavukiye n'uburyo bavukiyemo kuko ntiriba ari ikosa ryabo riba ari ikosa ry'ababyeyi babo abana naho bose ari abana ntibafise vulnerabilite imwe bose ntibagowe kumwe abana barezwe na ba mukase si bose nabo nyine uko bamukase bose si babi mugabo abatari bake cyangwa benshi barahura n'ibyo bibazo abana baba bavukiye hanze bakaza kuregwa iwabo wase nabo nyine barahura n'ibyo bibazo nicyo gituma ikibano gikwiye kuba hafi cyane y'abo bana kugira ngo nabo bakurire mu rukundo ubwo badahawe n'ababyeyi babo baruhabwe n'ikibano kuko uwo mwana niyaba umusuma kubera ababyeyi batamukunze ntazokwiba ababyeyi biwe gusa azokwiba muri icyo kibano azokwiba mu gihugu yibe muri quartier ari nacyo gituma twese tuba dufite intere y'uko uwo mwana akura ari mu rukundo akura akunzwe akiga akubahirizwa mu burenganzira bwiwe cyo kimwe n'abajya abandi bana baba bavutse ababyeyi babishaka
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Uno munsi tuko turaganira ku gateka k'umwana mu Burundi muri iki gihe. Twashimye kuganira kuri iki kibazo inyuma yaho twumvise muri iminsi amakuru y'abana bahohoterwa, abana bakorerwa mabi mu kibano. Nuko turaganira rero n'umushinga nahe Jacques Nshimirimana, komisere ajejwe ibibazo by'abana mu gisata cy'igihugu kijejwe agateka kazi na muntu CNDH. Mushinga nahe Nshimirimana, turumva yuko CNDH ifise icyo twakwita systeme yo gukurikiranira hafi amabi akorerwa abana mu gihugu cyose. Kuri iyo systeme umwe tubwira icyo gikorwa ingene gitunganijwe muri make, hanyuma uko cyakirwa mu kibano, kuko bamwe bashobora kuvuga yuko kije gukumira uburenganzira bw'umubyeyi kurera umwana wiwe mu buryo abona bushimishije muri make.
Murakoze cyane. Umugwi w'igihugu, murumva yuko ari umugwi w'igihugu nyene, ni ukuvuga yuko atahuba wemerewe ku butaka bw'u Burundi mu bijyanye n'agateka kazi na muntu. Kandi umugwi w'igihugu CNDH urabwirizwa, urafite obligation yo gukorana bya hafi n'abantu n'amashyirahamwe yose atandukanye aba ariko arakurikiranira hafi bijyanye n'agateka kazi na muntu muri rusange, na cyane cyane akagateka k'abana, ko aribyo turiko turavuga ko muri uyu mwanya. Ni nacyo gituma umugwi CNDH ufashanya bya hafi n'amashyirahamwe n'ibisata bya ONI n'amashyirahamwe yandi mpuzamakungu akorera mu gisata cy'abana mu gihugu hanahana makuru mu bijyanye no guhohotera abana. Aha rero twamenyesha yuko kuva mu mwaka w'2016 hariho abantu batanga makuru bari mu gihugu cyose mu makomine yose y'u Burundi, kandi batanga makuru buri gihe ku bijyanye no guhohotera abana. Ari nacyo gituma amakuru amenyekana n'ingoga, hanyuma yamenyekanye n'inyishu zigatogwa n'ingoga, kuko hari abantu barenga 200 bashyizweho mu gufashanya hagati y'ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF n'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB, bafatikanije n'ibisata bindi byose bitandukanye bikora mu gisata cy'abana, ari mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu n'abandi basanzwe bakora muri icyo gisata. Rero abo bantu bari mu gihugu cyose baradufasha kumenya n'ingoga amakuru yose ajyanye n'ibijyanye no guhohotera abana, hanyuma n'inyishu zikaduca zitogwa n'ingoga. Mwabajije muti mbega mu kibano abo bantu baba bafata gute? Kimwe mu bintu twemera kandi tukemanga, abarundi naho tuba dufitaniye ibibazo rimwe na rimwe, ibibazo biba birimo na politike yo ku rwego rwo hejuru, turemeza yuko abarundi twese kiretse bamwe mu kirundi twita ibipfamutima, abarundi bari sensible ku bibazo by'abana. Mbere niyo bibaye ibyo bibazo, umuntu ntaheza ngo arabe ngo mbega ngo ni ubwoko ubuhe, ngo ni mu mugambwe uyuhe, ibyo bibazo barabirengera bakabona yuko umwana ari umwana. Icyo nicyo gituma abo bantu batabariza abana mu kibano atangorane n'imwe bashobora kugira n'icyo kibano, ko baba ariko bakora ibyo uwo ari we wese yari gukora, ahubwo mbere bakanabishima bati ibyo mukoze na twebwe twari kubikora yaba twari dufise ubumenyi buhagije muri ibyo. Kuko ari igihe umuntu aba afise inyota yo gukora ikintu, mugabo ugasanga hariho ubumenyi bundi akeneye kugira ngo amenye ingene icyo kintu gikorwa, ntabwo asanga akoze ibitari byo yari yifuza gukora neza. Rero abo bantu kubera ko baba barahawe ubumenyi bukwiye mu bijyanye no gutabariza abana, baraheza bakakirwa neza mu kibano, kuko n'icyo kibano nyine kibaha ayo makuru. Hanyuma iyo bayamenye nabo bakayashyikiriza inzego zitandukanye, gutyo ibibazo bigaca bitorerwa umuti, abagirizwa guhohotera abo bana bagashyirwa imbere y'intahe mu maguru masha. Nuko basanzwe babanye mu kibano, kandi gushika ubu nta kibazo turahura nacyo, baratubwira ko bahuye nacyo imyaka 4 iri kwisa n'irangiye.
Murakoze cyane gose dusozera kino kiganiro nk'abaserukizi b'ineza y'abana. Ingingo ya ONU iheruka gufatwa ivuga yuko igihugu cy'u Burundi kitakiri ku rutonde rw'ibihugu bidatekanye, mwayakiriye gute nkishira hamwe?
Murambabare cyane, simpava mvuga kumbure ku izina ry'umugwi w'igihugu kubera ko twari ko tuvuga ibibazo by'abana, ariko nk'umukomiseri mu mugwi w'igihugu ndasigura yuko nzoba nshikirije iciyumviro ku izina ry'umugwi w'igihugu kuko simba ndawuserukira. Ariko ingingo twakiriye neza cyane, kuko nko mu gisata cy'abana ibibazo byose igihugu kigira ingaruka mbi, abantu ba mbere zigaruka ko n'abana, kuko n'abantu badashobora kwigwanira n'abantu bobo bahari kugira ngo n'abantu bahari igihe bimeze neza babaho neza. Mu gihe bimeze nabi nibo ba mbere babaho nabi, nibo bacika imfuvu iyo hari intambara mu gihugu, nibo bicwa n'ubukene ubwa mbere iyo hari ibibazo by'ibiturire mu gihugu, nibo bahunga bagatandukana n'ababyeyi batazi iyo baja, bagaheba amashure, bakaja mu ibarabara, bagaja mu miharigwana kubera ko mu gihugu haba hari injyane, haba hari ingorane. Rero ingingo nk'iyo iyifashwe ni ukuvuga yuko zangaruka nziza z'ingingo nk'iyo, ba bana baraheza nabo bakaba les premiers bénéficiaires. Ingingo nk'ijya ni ingingo yo ku rwego rwo hejuru, ni ingingo ya diplomasi, ni ingingo ya politiki yo ku rwego rwo hejuru. Mugabe yifashwe ingingo nk'ijya ni ukuvuga yuko isitanga inzira ku bantu bazana imitahe mu gihugu, ni ukuvuga imitahe yinjiye mu gihugu, ababyeyi babo bana baronka ubuzi, hama baronse ubuzi, umwana aba yahora aronka ibikoresho by'ishuri bigoranye arabironka byoroshe kubera ko ababyeyi baba bafite icyo bakora. Ingingo nk'iyi ifashwe, abafasha Burundi baba benshi baragwira, hanyuma abana nabo abariho bamwe baba bari bantaho nikora bagaheza bakatorera koko muri bimwe by'imfashanyo. Rero muri make iyo ni ingingo nziza cyane mu gisata cy'abana mbere no mu bundi buzima bw'igihugu, kandi twizera yuko aba bafashe ingingo nk'iyo baba bayifashe babanje gufata umwanya ukwiye, bakabona ko ari ingingo ibereye, bafite byinshi bafatira ko kugira ngo bafate ingingo nk'izo, kujya no mu gufata ngo bashyire igihugu ku rutonde rw'ibihugu birimo umutekano muke, baba bafite byinshi abarabu. Rero ibyo ntitwoheza ngo tubyinjiremo, mugabo mu gisata cy'abana ni ingingo dukenguruka cyane kubera ko iza kugirira neza abana b'u Burundi, gutyo bagakura bamerewe neza, bakiga neza, bakavurwa, hanyuma kandi abageze kuronka ubuzi bagashobora kuronka ubuzi kubera ko abagwizatunga bazoheza bakagwira mu gihugu, bazana imitahe yabo mu gihugu cy'u Burundi.
Jacques Nshimirimana, komiseri ajejwe ibibazo by'abana mu gisata cy'igihugu kijejwe agateka kazi na muntu mu Burundi, turabashimiye cyane rwose ku kanya mufashe ku kuganira n'Ijwi rya Amerika ku bibazo by'abana mu Burundi.
Murakoze cyane, turabakenguruke namwe.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.0,
nayo kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ubu tugeze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro. Ikiza cy'umugira wa corona cyaragize ingaruka mbi ku buzima bw'abantu ku isi yose. Mu Burundi, abana bakiri bato bahora bafashwa kuvugwa indwara zidasanzwe kandi zisaba ubuhinga bwinshi cyane butaboneka mu gihugu cy'u Burundi nk'umutima, nabo nyene barahuye n'ibibazo bitoroshe. Abagira neza bo mu ishyirahamwe Abasamariya b'Ikigongwe bari basanzwe bafasha kuronsa imfashanyo zerekeye kuvugwa inzongwara z'umutima, basaba bagira neza aho bari hose gufasha kugira ubuvuzi bwongere bubandanye kuri abo bana mu Burundi. Mutumire wacu twatumiye ni Alexis Butoyi aserukira ishirahamwe abasamariya b'ikigongwe, ishirahamwe aserukira imbere y'amategeko mu gihugu cy'u Burundi. Mushinga ntahe Butoyi, ndabaha ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane, ndabashimiye, ndamukitse ko batwumviriza.
Jina na Butoyi, kubatazi ishirahamwe ryanyu benshi baramaze kurimenya, tumaze kuganira inshuro zitari nke ku bikorwa byiza byinshi mukora cyane cyane byo gufasha abantu bagwaye indwara z'umutima mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kubatari abamenya, tubwire muri make abasamariya b'ikigongwe ni ishirahamwe rimeze gute mu majambo make?
Ishirahamwe ryacu rifasha hanini abagwaye, abana bagwaye bakeneye kuvurizwa mu bihugu byo hanze. Nukubuga bakeneye ubuvuzi ngaha butashobora kuboneka ngaha mu Burundi, nk'abakeneye kubagwa umutima n'izindi ndwara zikeneye kubagwa. Byatanguwe mu 2012, twamaze kwakira abagera ku 3,000, mugabo muri abo abo twashoboye kuvuza hanze bagera ku 247.
None ibi bikorwa bisanzwe bikorwa gute muri rusange? Abo bantu bose bamaze kubitura bifuza kuvugwa indwara y'imitima, indwara z'imitima, mubikora gute? Mukorana gute n'amashyirahamwe yo hanze kugira ngo bashobore kurungikwa hanze kuvugwa?
Ubwa mbere bitangwa gukorana n'abaganga b'abahinga, bamwe bita ba specialiste, nibo babonye umwana akeneye kuvugwa hanze cyangwa n'abakuze kwatangwe kubakira, bacaba bacurungikira mu ishyirahamwe ryacu. Hanyuma hari ibipimo tubatuma, natwe twafite abo dukorana mu bihugu byo mu Bufaransa, Ububiligi, Ubutaliyano, hanini nabo nibo duca tubarungika abagwaye, hanyuma bakabavura ku buntu, bakababeshaho, rimwe na rimwe bakaza kubitorera ibyo byose abagwayi bakabironswa ku buntu.
Reka twumve bamwe mu bavyeyi babo bana muvuze mumaze kurungika hanze ngo bavugwe muri ubwo buryo musanzwe mukoramwo.
Nitwa Munezero Neri Eliane, mba mu Kinanira cya Musaga mu gisagara cya Bujumbura. Abadufashije mu bintu byo kumukura, mu bintu byo kumufunga, ibintu byose barabidufashije. Yagiye itariki 12 z'ukwa mbere mu 2019, akaba yagarutse itariki 11 mu 2020. Umwana wahora umwonsa ugaca umucukiza ku kibuga cy'indege. Naramaze ukwezi kose umengo ndagwaye, nyine mfite umubabaro nkongera nkanezerwa kuko numva ko agiye gukira. Imana yashoboje kuko ntibyari byoroshe kugira ngo utange umwana yangana ukuraho yari mutoyi kugira ucumi nk'abantu atamenyereye, byari bigoye kumva, ariko Imana yarashoboje. Kenshi narahindukira nkaja konsa ngaca nsanga nyine ntawe uhari, ngaca nibuka yuko umwana yagiye, ngaca ntangura nyine kugira umubabaro, nabyuka meze nabi, nkumva nyine muri cyose meze neza, nkirikwa ntameze neza. Yagiye afite umwaka n'amezi 6, yagiye afite ibiro 5. Ubunye afite ibiro 10 kandi yagiye afite ibiro 5. Umva ko yubutse cyane rwose, natwe twaratangaye rwose. Yarakize ameze neza, hari n'ukuntu ataryama yubitsinda. Ariko rero umunezero afite ni uwo kuryama yubitsinda, akaryama amasaha menshi, ijoro ryose akaryama akongera akabyuka nka saa yine z'umurango. Shimira ishyirahamwe Robusta Marte ryadufashije muri ibyo byose byavuye kuri bo. Dushimira Alexis Butoyi kuko niho twatanguye guca, kandi tukaba dushimira n'abaganga bahaturungitse. Nababwira kamo yuko icya mbere no gusenga Imana ikazika mu mwana, kuko imurinze n'iminsi mikeyi niho ushobora kuronka no kukubwira ati hari ahantu hari ubufasha, hamba bikagenda neza ukarindira ko baguha inyishu umwana akaja kuvugwa. Ni ukwihangana kubera biragoye, ingwate biragoye, uta ibyizigiro kandi ukababara cyane, kuko niyo ugwate havuga hariho abaguca intege n'abagutera intege. Icya mbere ni ugusenga Imana kugira ngo ikomeze umutima wawe. Murakoze.
Uwundi mubyeyi twashoboye kuronka amajwi yiwe, nawe nyene aduha ubuhamya bw'ingene byagenze aho arungitse umwana wiwe kuvugwa hanze. Ni Nsengiyumva Mireye Mukaruzi muri komine Buhiga. Reka tumutega amatwi.
Ndaramukije abantu bose bakubarantega amatwi. Rero nitwa Nsengiyumva Mireye, umubyeyi w'umwana yitwa Patrick Batongrodere yapfuriwe mu Faransa n'abatanetsa batufasha cyangwa Samarite yapfuriwe mu gihugu cy'u Faransa mwaka w'2012 na 2012 rero yaragwaye ingwara y'umutima nk'uko n'abandi bana benshi bayikwa kuri turakingukira cyane abagiraneza abapfu Samarite badufashije batufashe mu buryo budasanzwe bizutari bishobotse hanyuma umwana Imana yamusubitse ubuzima rero nkagira nti Imana nibakometsemo ku buryo kandi nonga ntirapfamo n'abandi benshi abandi bagiraneza benshi baje bafasha ababyeyi kuko abana benshi barabura ubuzima muri ubwo buryo kubera babutse buryo bw'amafaranga rero nakanibaka neza umutima yumva kutura umwaranda we yamukoreyemo akumva ko umwana nawe ari umwana w'isi umwana yoterera umwe wese mu buryo ashoboye serosore kwirikiye kandi nkavuga mpamagarira ababyeyi bahuye n'icyo kibazo kuba twakwirukira barumenyi cyangwa ngo bigunge hari ababyeyi baca bigunga akabona ko mengo none ko bidashoboka ntanavuge ntagirene rero nkavuga nti ikibazo no kukishyira ahabona abantu bakakimenya ama n'uwo mugira neza agati bakabimenya ko iyo utavutse ikibazo abantu ntibahita ngo bamenye aho bahera n'aho bahereza kuko nibo batatu cyawe rero nakuvuga nti ababyeyi nibahaguruke abonye hose ikibazo nahaguruke ariko twihutira kirumenyi ajye kwa muganga amenye ikibazo cy'umwana wiwe hanyuma amaze kumva ko hari ibintu bigoye nk'ibyo byacu byari ibintu bigoye abivuke ko iyo umuntu apfutse abantu bahita kumva aho muhera n'aho bohereza mu kumufata kongera nkera kamo na leta yuko mukurikije ikibazo cy'abana barwara indwara nita indwara z'imitima indwara z'ibibyimba indwara z'ibimeze gute bidasaba ko ababyeyi baba bafite uburyo buhenze nkera kamo na leta yozirafasha ababyeyi n'abana benshi cyane bama bapfuye iyo baciye avuga ngo n'amarozi benshi bavuga ngo ni iki ariko aba ari ibintu byari gupfuka bigakira bwabo kubera uburyo bupfuye bw'abana b'abarundi bw'ababyeyi b'abarundi ugasanga umwana aramuciye mu myanya y'intoki none leta rero n'umubyeyi wa twese yodufasha yodufatisha abana kugira ngo bashobore kuvuka nanjye hanjye mbandanya mpingurukira abapfu Samarite kuko baradufashije mu buryo budasanzwe ibintu tutari kwishobotse rero Imana ibakomeze ibahepfagire ibace imbere ibahe umuco mu byo bari barakora batere bajya imbere
nk'uko mubyumvise rero bari ababyeyi bashoboye kugira amahirwe y'ukuronka uburyo bwo kuvurwa n'iri shyirahamwe Bon Samaritain ryashoboye kurungika abana babo mu bihugu byo mu mahanga kugira ngo bashobore kuvurwa indwara zidasanzwe z'umutima. Ikiza cya corona cyahavuye kiraza ibikorwa birahagarara nk'uko mwabitubwiye, byagenze gute aho corona ishikiye ibikorwa by'ishyirahamwe ryanyu byifashe gute muri iki gihe?
Nubivuga mu bice itatu. Aho corona igiye yagiye bugaye imbibe, dufise abagera ku 20 baza bamaze gushika mu bihugu byo hanze, hanyuma barakize biragorana ko bagaruka, ndetse hari n'ibitabye Imana ari mu Bufaransa. Turagira agahinda kuko mu bisanzwe hagize ubitabye Imana batanu ikiziga, icyo gihe rero ntibyashobotse ko atanga ikiziga. Ntibyashoboka n'uko mu Bufaransa bajya guhamba, ko icyo gihe cyarazira ko basohoka nabo. Abantu rero barabaturira muri etinateri bakarungika umunyota. Icyo rero cyatubereye ikibazo kuri twebwe, kubwira ababyeyi wa mwana wanyu yitabye Imana kandi ntibazomuhamba, bazomuturira kwaho kubasogota ubwira kabiri. Turatakamba biraba birebire mukariya mu Faransa nta kibazo cyari kihari, ariko barigoye nyuma y'ukwezi niho ukwezi n'igice niho bashoboye kumuhamba, batumikira amafoto ariko bamuhamba mu Bufaransa. Abakize bagumayo ku buryo batashe muri uku kwezi kw'11 tariki 18 niho bataha, bumva bamazeyo hafi umwaka. Ampande yaho twari dufise abandi bemerewe kuvuzwa hagati y'ukwezi kwa kane n'ukw'11 2020, twari dufise abandi bagera ku 40 bemerewe. numaka waruwimigisha kuri twebwe barwagambe tutonke abantu bese cyane n'impuko ariko rero kuba ico kiza cha corona ntikorohewe bararemba bakaremba ariko naho baja imbere za izugaye kagahinda ku bavyeyi baguma duhamagara ijoro n'umurango wa mwana bimeze gute tuti ntibirakunda babwire ko arembye hamagasha bace bagira gute imbere zugaye babwire ko atsindikaye arimo oxygene oxygene ya bamwungise n'iyindi amahera twayabuze wa mwana arapfuye aviva izo sene zose abana mirongo ine bose gushika ubunye abasigaye ni cumi n'indwi mirongo ibiri na batatu baritabye Imana umva abavyeyi badusangije umubabaro n'agahinda bagize ntibyoroshye ikigo cya corona cyatugiriye nabi ubu rero imbibe z'igihugu ziruguruye kuva mu kwezi guheze kw'icumi na rimwe mu ntango se twabanje kwihutira kwari gutahana abariyo basize kugira ngo n'abandi bashobore kugenda kugira ngo abandi bagende nuko abandi baba batashe ubu rero kuno kwezi kw'icumi na rimwe kose kwari kubatahana turi mu bikorwa byo kuraba ingene abo bandi basigaye benshi muri bo bararembye cyane cyane turabe ingene boshobora kuja kuvuzwa vuba ihuta turafise uzogenda tariki cumi na zitanu z'ukwa mbere umwaka utangura
none kuri abo bana bashoboye kwihangana naho barembye cyane muri icyo kiringo batari bafise ubwo bufasha bwo kuja kuvugwa byagenze gute hariho uburyo bwo kupfupfa hazangaho mu Burundi babaye bararonka muri kino gihe ukuvura imitima mu Burundi bigeze ku ruhe rugero
urakoze nari nibagiye harabayeho indwara z'umutima burya abana bavukana umutima wuguruye n'indwara nyinshi cyane muri izo hariho bitanguye kudavura ngaha mu Burundi hariho abana batatu bagiriwe amahigwe baravurirwa mu bitaro byo muri Kira umwana wo mu Cibitoke cya Rugombo undi Makamba n'undi wo mu Kayanga kuvura muri Kira ni amahera menshi cyane hagati y'imiliyoni zine n'igice n'imiliyoni zitanu n'igihe arenga n'amafaranga y'amarundi imiryango myinshi ishoboye kuriha iyo fagitire abo bose iyo miryango itatu abana babo bavuriwe muri Kira twaronse abagira neza b'abafaransa bariha fagitire abo bana bameze neza baratashe nico ni kimwe mu rugamba rumwe twashoboye kugira ngo tunaba tubumvishe ama nabo babyemera kuko nta kundi bari kugira bahitishemo ibyo byarakoretse ariko abo bandi basigaye indwara zishobora kuvurirwa ngaha impaka bagende hanze nibyo rero twasubiye gutangura kubaraba kubasubiza ku baganga b'umutima turabe uko bameze kuko inyuma y'umwaka umwana abangitse ibintu byinshi cyane cyane mu magara y'abantu nibyo twatanguye kugira ngo dutange raporo buraya ba bana basigaye bimeze ukunuku bashoboye gufata urugendo bari kuri ogisijeni atandukanye cyangwa ataha ogisijeni bariko ibyo byose tugiye tuko twakora n'ubundi ukoresheje n'umurango
ngo none nta makenga y'ikiza cya corona muba mufise cyangwa ababyeyi baba bafise muri ibyo bikorwa byo kubarungika hanze kuja kuvugwa nta makenga arimo muri aka kanya ko dusanzwe turi mu bihe by'icyo kiza cya corona
ingingo leta yashyizeho zo kwikingira tubabikurikiza nk'ubu uzogenda imbere y'amasaha mirongo irindwi n'abiri bamupimisha corona wumva dusanze akomeye niho bafata urugendo hanyuma uje kumutora nawe avuye mu Bufaransa ngaho I Bujumbura iminsi itatu imbere y'uko agenda nawe bakamupima corona akajya muri karantene hanyuma agaheza agaca atora umwana akagenda ashyitse I Buraya sizi nabo uko babigenza sizi nabo ko hariho karantene ariko tujye kubana nayo ntituzi igihe izoherera dukore bike bidukore ibishoboka muri kino kiza cya karantene bisumbe binota ko biruta guheba burundu
ego umupfasoni Nsengiyumva Mireille yasavye ko leta yofasha mu bikorwa byanyu byo gufasha abo bana none kuri mwebwe leta yofasha mu buhe buryo kugira ngo icyo gikorwa cyanyu musanzwe mukora kibandanye mubandanye mufasha abana bakiri bato
no kubwira yuko bo yaratanguye mwenye kanya wako bashimira kuko abo bana bataha batashe dufashanyije ubushikangazi bw'amagara y'abantu ubushikangazi bw'ikiga cya leta babahebeye ibipimo vya corona birati abari babatahanye bariha amadolari jana abo bana bakariha amadolari 30 kuri umwe umwe ayo yose leta yayabahebeye abatahanye leta yabahaye visa ku buntu abo bafaransa bari baje iyo niyo ntererano yaterereye ariko urumva yuko karantene yoyo nitwe tuguma tuyiriha kubera leta nta mahoteli ifise kuko umva n'ubundi buryo buri ku ruhande baratworohereza gusa bikanyaduka ibyo tuba tubasabye dufashanyije n'umushinganzi w'umutekano umushinganzi w'amagara y'abantu urumva n'ubushinganzi bw'ikiga cya leta ko bwabyinjiyemo
niyo dusubira inyuma gato nk'ababyeyi bariko baratwumva nabo nyene bashobora kwitura ishyirahamwe ryanyu bipfuza kuza kuvuza abana babo mu mahanga ababyeyi basabwa iki kugira ngo abana babo baje ku rutonde rwabo muri ko murafasha
nubwira ababyeyi yuko uwo wese yikeka ko umwana we wagwaye abona ibitameze neza namunyarukane ku muganga w'abana cyangwa ku ivuriro rimwegereye hama niyo bazomurubika ku muganga w'umutima hanyuma nawe ahagaze akamurungika iwacu iwacu rero ibipimo turi mutumye akabikwiza turabimbika iburaya amahera menshi cyane izo bipimo hanyuma si bose bashoboye no kubyirihira banagomba kuko hari ibipimo bimwe bitakorerwa mu mavuriro ya leta hanyuma iburaya bamwemereye umubyeyi asabwa igitabo cy'inzira asabwa vaccine fiebre jaune ibyo bya corona hari amakomisiyo medikale hari gusubiramo ibipimo aho hose siyo ndavuga y'amataxi tukutuku dufata siyo ndavuga y'amazi umuntu agura yafana umuntu agurira umwana kuko ni miti itarike ibipimo impapuro zitandukanye dusinyisha kwa notere ubushikangazi bw'umutekano kuriha muri berbe umushikangazi bw'intara hagati n'ibintu bishyika ku 15 turondera kuriha visa kuriha assurance voyage no kuriha itike y'indege kuko hari igihe dusanga hano bagira neza bavuga ati nta matike y'indege dusigaranye umubyeyi niyirihire ugasanga ari umubyeyi abishoboye sawa atabishoboye tukajya guterereza ku maradiyo isanganiro cyane cyane niho dukunda kujya no kuri radiyo mariya niho bakunda kutwemerera nibo bapatenere bacu bagaha mikoro umubyeyi agatakamba agashera akavuga agakoma induru nyine gatabaza abagira neza bakamwumva kenshi baramwumva mugabo hari n'igihe bishika ewe tukabura umwana agasiba arangiza igasiba yamaze gushika
dusozera kino kiganiro rero mushinganahe Alex Butoyi akajambo ka nyuma ufuza gushikiriza abatwumva n'abagira neza mukorana nawe
nashaka yuko umuntu wese atwumva yota tugakorana umwe wese ku rugero ahambije turifuza yuko mu mwaka w'2021 tugiye gutangura ko twofasha abarenga ku 40 urumva hazoba hakenewe amatike y'indege 40 hazoba hakenewe amapasiporo 40 urumva ni ibintu bidasanzwe gushyiraho ibyo byose uwo wese atwegere tumubwire tuti we ku rugero uhambije uzofashe muri iki naho utange amafaranga igihumbi kimwe cyangwa ibihumbi 5 idolari 2 marundi uzobuterereye uzobwiye muri ishene kugira ngo dusubize ubuzima abana ababyeyi babo nabo baciye basubira ku bikorwa igihe abana bakize twaranuguruye ndetse na shene ya YouTube tuvugira ko ibikorwa bigezweho abo byoshobokera abo iraba bakandika Action Samaritaine TV bagaca babona urubuga rwacu intahe z'abakize ibiko birakorwa yego ndashaka ko uwatwumvise wese kino gikorwa yokigira gwiwe ama akabaho mu buzima yageze gufasha rimwe ryonyine basi yafashije umuntu atazi yafashije umuntu atazona mwishura hanyuma ndabwiye ko bizotanga amahoro mu mutima
kuri icyo nyine woshikiriza abatwumva uburyo bo bashikira nimero zanyu aho muherereye aho mukorera kugira ngo bashobore kubitura
yego dukorera mu gisagara cya Bujumbura muri Rohero ya kabiri kuri Boulevard de l'Independance nimero 13 ni mu kigo neza na neza cy'ishyirahamwe AFABE niho dukorera telefone yacu ni 79 44 15 16 16 nayo muhora wacu wa WhatsApp nimero ni 79 44 56 16.
Yari mushinga nahe Alexi Butoyi aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe umusamaritani w'imbabazi mu Burundi. Turabashimiye cyane mushinga nahe Butoyi kukanye mufashe kukanye n'ijwi rya Amerika, ariko turanabashimiye kubikorwa mu bandanye mukora.
Turashimiye cyane nakwe, turashimiye, turishimiye ko n'ijwi rya Amerika yashimye gutanga iyo ntererano mu kubibwira abantu benshi. Turashimiye mutembere nk'umuzinga. Imana ibagirire neza cyane mwote.